Ikiyaga Tanganyika amazi yacu yaruzuye cyane arenga inkombe muri iyi minsi heze bivuye ku mvura nyinshi imaze igihigwa mu ntara kamaze umugamba no mu mirwa zigihanamiye imivo n'inzuzi bicisukamo navyo birarengerwa. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu baba ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge akemezwa n'abajejwe intwaro nuko ku munsi wa kabiri w'indwi hari imiryango igera ku 200 yataye izabo bitewe n'iyo myuzura y'imvura ija gusaba indaro ahandi kubera amazu yarengewe n'amazi hamwe n'isuri. Abari bakigerageza gushika ubu kwinanata n'abacuruza bakorera muri ako gace mugabo nabo nyene bemeza ko baherewe. Uyu mugabo adandaza ubufu bw'imyumbati.
Yego kabisa, nkuko mubibona namwebwe amazi ahari aduteye kandi ya makiyosiki bayibona ko tuzinye amapantaro agira mu ntege mudanda dusanzwe sore kivunde cyane gose ngakuruzi nuvuga jewe ni ku munsi narangura kabiri muri 153 ku munsi byahera ariko kumbuza uko abakiba tarantu baca ndimo ngitonda bizanye byashye kumara nk'ukwezi tarahera no kuvuga umuntu ko twaraba ko turahomba kweri ni hatari umuntu akiro ndavuga n'ibya reka.
Uwo mucuruza wundi nawe yasigura ko badandaza batari bake bagenzi be bazomara n'imiburi buri ukwezi kose badasubiriye gukora.
Bafite kamara amazi menshi abakira cagabanuka ivyo navyo bimeze nk'ivyegera bava mu ruzi barengana barovyi amacaba nta muvema iki hari imbere y'amakiyosiki kubera amazi ari menshi gamwe amwe muri twebwe kubera tuza turara yo gusa abamazi atari injira indani abandi nawo cha ntahagarika gato bakarindira igihe gito ikoresha kumara nk'ukwetse kurenga bivanye n'aho amazi azogabanukira.
Amenyesha ko bari batunzwe n'urucuruzwa rwaho ku nkengera za Tanganyika bagiye gutoroherwa. Ibijyanye n'amatongo hamwe n'abubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika umukuru w'inama nkenguzamateka yabigarutse ko ku munsi wa mbere w'indwi mu nama yakoresheje abajejwe intwaro n'umutekano muri iyo ntara yumanuka ubushyuhe uburengero bw'u Burundi. Reverien Dikuriyo yavuze ko abatubahiriza amategeko bashobora no kuraswa.
Ematongo bavuga ugura utagura umviriza ngaha kunyarumombe kandi mubivuga ugura utagura mu metero 150 muzoterana intambwe mu byihuta tugo dukibarabara ligabura sase nkandi nahandi hepfo n'amasasa zovuga igihugu kugirwanira munsi y'imetero 150 nta uzokubaka uwiyemera nagenda tangura rega si shamba rya nyinakuru siyo shamba la bibi siyo shamba la bibi mubambiye uwahenzwe akagura muri sase nkandi yarataye amahera ndakivuze asigaye meza niko mpize manda aho nzoba ndi hose nzogerageza nzoga ingufu z'ukuvuga ndazivise bazovuga ati wahora ari mukuri n'amahero z'amateka yavuze bakunda kuvuga ngo nimvuga ibintu n'ibitandaba byose birandaba natowe n'abene gihugu bose 2012 no muri sena na rose amajwi yose kicana kwijana sivuga yize ndiko ndavuga mvugira abanyagihugu bose kumeteje na 50 ubu twavuze ati ministeri gira ahantu hatarubakwa n'akazuna kamwe hose bacha bazibira nta n'imizo zo kubakwa basha n'ingabo zo faze z'abarwaga zigenda kubanya kukingira igihugu ikiyaga n'ubuzima zo gukingira naho mwose twazurukaye bataye nka zibiri sivuga no muca mugena muca bahokipa ubwo bakamwijoro usanga barugwe bahagariye igihugu rero ntihabe bibaza ngo uko imisi hera ngo bizokoroha nuko avuze mu butungane si mu butungane gusa ni heshi.
Buramatari w'intara ya Rumonge nawe Juvenal Bigirimana yibukije ivyari maze iminsi bivugwa ko hari gice cegereye Tanganyika caguzwe n'umuzungu w'umubirigi.
Mu minsi heze na mwe mwaravyumvise nyene iteka aho bavuga yuko hari abazungu b'ababirigi baguze inkengera y'ikiyaga mugabo inzego za leta zaraje bararaba basanga ibyo bintu sivyo kuko abafise ku nkengera y'ikiyaga bariho kuva kera mugabo twasanze abenshi muri bari abarundi kandi baharose intara ya Rumonge itaravu abo rero leta izoheza iraba ingene ibagenza mugabo turasubiye kwemeza ko atababirigi bariko baragura imetero 150 z'ikiyaga ku birometero bishika 200 nk'uko twumvise ko twasanze ibyo atari byo.
Mugabo nahura matari wa Rumonge yaremesha mukurira makuru y'ijwi ry'Amerika ryahawe n'abari mu Rumonge nuko umukuru w'umugambwe Sende DFDD ku mutumba wa Kizuka yarasanzwe yatwara ishuri nshingiro rya Kizuka ya mbere muri komine Rumonge yakuwe mu mabanga yiwe yose kuva kwa 16 kwezi kwa gatatu guheze inyuma yo gutanga ubutumwa bw'amajwi ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp atabaza kugira ngo igurishwa ry'ivyo bibanza rihagarare. Samson Yongabo yari yahungiye muri Tanzania indwi zibiri imbere yaho. Mu Burundi naho leta yashyizeho amategeko menshi yabuza abubaka ibibanza atari ibyo kubamwo ahenshi ntibyubahirizwa. Ingaruka zavyo nuko imyuzura iteye yamihera muri bene ivyo bibanza abahara bagatikira nkuko vyama vyisubirije mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura buri mwaka mu gihe c'imyaka irenga 6. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.